bakunzi badusuruke radio ijwi rya Amerika na niri mwiza turi na kanyamuneza ko kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane no gutangura bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu kanyamuneza hamwe namwe muri dususuruke. Uyu mwaka turangije waranzwe n'indirimbo zitari nke zaryoheye abakunzi b'umuziki haba mu Burundi canke mu Rwanda. Element LA, Melanin Boy, B-Face, Israel Mbonyi n'abandi baragoheye abakunzi babo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane warayurangiye. Turagaruka kuri zimwe mu ndirimbo basohoye. Ikaze. Kosa ni nimba y'abanyarwanda Element L, The Ben na Kevin Kate umwe asohoye ukwiwe bitanga indirimbo ziryoshye cyane. Mwiyumvire iyo bakoranye ari batatu naho batuzaniye iyi yitwa Sikosa yarabwe inshuro zirenga miliyoni zine ku rubuga YouTube mu mezi ane gusa.
Katana KGL in my Tesla. You been a name in no makeup. Oh my God, you look so fire. From my baby girl, Tarana Vindel. I am so down. We can slow down. In my belly, belly, belly. My choice is a Kwanzaa. I am so down. We can hang out. Chambaranga, just show me that you love me.
Je mologo muruno mwaka uheze w'ibihumbi 2024 umufasu ni umurundi kazi Kadikei n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi z'abarundi yaregereye umugwi We Love Music abaha amajambo bamushirira mu muziki haci hasohoka indirimbo yakunzwe cyane yitwa Mologo. Ni inkuru y'urukundo yabonye ruvuka rurakura. Ugo rukundo nubwo bagenzi biwe Kadikei yashatse guha kado abo bagenzi biwe questa ukuruyo kubaka
que mon bonheur est ma réussite dépendre de ta impossible to forget this my which made me crazy nunca no gushira hecho luchane kugira umuri kire all my
Gusto muri 2024 yasohoye nyinshi ariko twabahitiyemo iyi nkuru y'urukundo yayise No Force in Love canke nta nguvu mu rukundo. Ino ndirimbo ni nkuru koko. Melanie Boy aratubwira ingene vyatanguye agakunda umukobwa amwatse uyundi akamuha byose bikarangira nabi. Umviriza No Force in Love ni Melanie Boy. Namenya ko ninjiye aho nari busohokere imunda mare narabari wese naraburi wese numva atujya yacu umenye ujya rafisi uwakunda kandi namakwa dusubira bigeze kure nanjye nimbuyo ninde afise ibihinda nkanje ujya uko yuriri kinga niko nuriri ndege ni nana jukurusha ibicupa yamagutwara rurebe kwa kwa nyanda ya sheta nangibi hindi bitagenda kubaze indi tonesha chenda musimana ulitsa gato kagati mukinyo ngonda tsinzirurai bucha mujani burai waka songera kumubona onana Chakubita nchakunabuya ngo mubone yishimye nambabi nakuwamazi ndamnegera buhoro buhoro umutima urasimba imbewe kuhoro ubawaye kandi wicaye mukuzuye atakisi nkaguhaye atahisi nkagutwaye chumise chumuru wafu nuhedede ye mumutima uwana kunda siwe uwana siwe uwana kunda siwe muririmbyi Element LA muri no mwaka uheze wa 2024 yaduhaye indirimbo yise Milele uwumvi kinyarwanda igifaransa icyongereza bose barashikiriwe kubuzo ndimi zose yarazishize. kwibutsa zimwe mu ndirimbo zakunzwe muri no mwaka warayurangiye wa 2024 aba DJs nabonyenerega bararirimba umurundi MB Data yaregereye umu DJ yitwa Phil Byte uyo ari mu mugwi wa DJs b'i Burundi bitwa Run Towns DJs MB Data cyane Bucumi Moise ari kumwe na DJ Phil Byte bati tuzo na bica bati ntangora ni tukijamo mwe muracaraho bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka tuzo na bica ni MB Data na DJ Phil Byte
ni kuki mujoshe au tutegyo mereka tukamezwa ni nzigo zanyu ukaza umbango ni kuki mutakase au tutakakata tuliva meba soba nukwa nivi
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Imumviriza ni radio y'u Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi twagarutse ku ndirimbo zakunzwe mu mwaka wa 2024. Kosho ni indirimbo y'umurundi Dramati. Ari kumwe n'abigeme benshi bambaye impuzu z'abageni. Dramati nawe nyene ari umugeni. Abo bakobwa baramugwanira. Ariko Dramati arabahumuriza ko bakunda bose. Ni Kosho na Dramati.
Amlio
Zinja, mesha bonita mgo I don't know how to say Iyo fatishi jendiza na Cause I am a cheater Sini yo beranya Ukomba nipoye Sinje gerezu mutima Bani gizi nama Shanti tonda Waza nubuda
Somebody's here. Who can't come?
Samatiko ya warashize Kumboni byanje byose mbivuze Ufisu kusanu kwa wangize Would you take my hand Otherwise baby ni utawibona Zikiri nzo zinzizuza dota Baby I need you more, I need you more Zikira kana kezu zandaza
Uyoni the little one Change umunyagwanda Chris Easy Na unyene ya soo semu nunga katuwa rangije Wabibili na mirongibili na kani
It's not easy kubona umuntu kumva nkuko wiyumva so challenging kubona y'ukunda atarimo gushona anyway take my attention kuri wowe gusa inzozi ndota ni wowe gusa I really wanna make you my ride or die yes I want you baby I wish you know oh, oh. Santima Zanjari overdose. Yeah, yeah. I wish you know. Oh, oh. Kwe yubawa ye na jebinje la ho. There's no way na kumambi.
Ndanya n'indirimbo zakunzwe muri mwaka wa 2024 waheze ibujumbura muri iyi minsi heze batambira kurukuta ino ndirimbo yitwa kurukuta ni ya MB Data ari kumwe na B-Face
Kundo nkiki doma ngwaru mutima
ashida
nicho namero mbona kanyama kandi no gasuma
nungrofa
gutengira inyota hari chupanja kakuri soma reka sha nicho nirungu mbona bajama mbeho nk'umusuma
hey. Sigaye ndo mubasi sigaye nitwa pataro sigaye nara sirimutse ubona soroga gapataro
sirangwa zende mire
munde
Soke muri mwaka uheze wa 2024 umuhanzi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi yaradugije indirimbo ziwe ku rwego ko zumvirizwa n'abumvira iswahili izo yarafise arazishira mu giswahili aranasohora n'izindi mu giswahili twabahitiyemo zino zibiri malengo ya Mungu mu kinyarwanda yari yahise nzibyo nibwira
Kutena melma
Siri yasohoye mu rurimi rw'Igiswahili. Turangije ibihumbi 2024 waranzwe kandi n'indirimbo y'Imana yo gushimagiza Imana ko ari Imana ya kandi kajyo. Umukozi w'Imana w'Umurundi Pastor Lopez yasohoye indirimbo ayita Imana ya kandi kajyo ati uri Imana ya kandi kajyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyeretse.
Ogishinga tokwihemura washize indirimbo sha Ogishinga twikigandaro washize umunezero abahora bariko bararira ubariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye
mukunda mugakurikira dusasuruke ikiganiro cy'umuziki twarahimbawe kumarana namwe umwaka wa 2024 ivyo twabashikirije turizeye ko byabahimbaye abashaka kugaruka ku biganiro by'umuziki twakoze muraca ku mbuga zacu radio yacu VOA kuri Facebook na YouTube muzobisanga ko umwaka w'ibihumbi 2025 turifuza ko mutwandikira mukatubwira ibyo mushaka tubashikira ko mwarakoze cyane kuduhitamo umwaka mwiza w'ibihumbi 2025 mugira amagara mugira amajana tubatumire kandi kuzajya mutugezaho uturirimbo mwifuza ko tuzajya tubashikiriza muri uyu mwaka Radio Ijwi ry'Amerika na Niri Mwiza turabifurije imigisha itagabanije muri uyu mwaka mushasha murakaramba
Manu Rimisa, Echo, Kunda Buchavu, Echo, Hindu Rimisa.